This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika yatangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza mwese nshuti bavandimwe muduteze amatwi. Hano Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi.
Kuko hari igice kigenzurwa n'abitwa abasirika bitirirwa ngo n'abayisilamu ariko batari izo inshingano zabo. Hari igice kirimo ingabo za Elera, hari n'igice kirimo abantu banakazi.
Uyu ni Bwana Mashimango Abubakar avuga ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Nimucikwe rero. Abatwumva mbere yo kubagezaho ibyo biganiro dohere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na Fidel Niyongabo. Fidel waramutse neza.
Waramutse Eugenie, waramutse n'amashuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Umuyobozi mukuru w'abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine, Andrei Porosgin, yatangaje ko yiteguriye kuganira ivyerekeye guhagarika ingwano no kukaba abanyororo mu biganiro vy'amahoro mu gisagara ca Minsk. Inshuro ya mbere ibiganiro yarangiye jo kwa mbere atantambwe ziboneka zishyizweko. Yamara Porgin ayoboye Repubulika yitiriye intara ya Donetsk n'abashaka kwiyonkora ku gihugu ca Ukraine bashigikiye Urusiya bashaka kuguma ari gice c'igihugu ca Ukraine hamwe bohabwa ubundi bwigenge kurushiriza. Abategetsi b'igihugu cya Ukraine ntibarishyura icese ku byatangajwe na Porgin. Mu gitondo cejo kwa mbere, perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yagirije Uburusiya kubwasomborokeje icese igihugu ciwe. Ishyirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique, OTAN, rimenyesha ko inteko z'Uburusiya 1000 ziri mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bubandanye guhakana ko ata nteko na zimwe bufise mu gihugu cya Ukraine. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine yatangaje ko igisirikare cyategetse intego z'igihugu cya Ukraine kuva ku kibuga cy'indege kiri hafi y'igisagara kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi cya Luhansk, inyuma y'uko zidashoboye gutsinda intego zakoresheje imodoka vya blende z'Uburusiya. Avuga ko abasirikare indwi b'igihugu cya Ukraine bishwe abandi 25 barakomereka kuva ku munsi w'Imana. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Pakistan, Nawaz Sharif, yasubiye kwanga gutanga imihoho naho yaremewe mu kingo c'iminsi itari mike n'imyerekano y'abiyamiriza leta ku mugwa mukuru wa Pakistan, Islamabad. Bitegekanijwe ko bashinga amateka mu gihugu cya Pakistan bahura mu ikoraniro ry'inama nshinga amateka uno munsi wa kabiri mu bisana kigoro ko kurondera gushigikira Sharif. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano baracumbitse mu gice cyo hagati ku mugwa mukuru wa Pakistan mu kiringo kirenga indwi zibiri, aho basaba ko umushikiranganji wa mbere atanga imihoho ku vyagirizo vy'ubusuma mu matora. Imyerekano muri rusangi yabaye mu mahoro gushika mu mpera z'indwi irangiye, igi guhangana kwadutse hagati y'abari mu myerekano n'inteko zijejwe umutekano. Uguhangana kwariyongeye kurushiriza ejo kuwa mbere. Abari mu myerekano barafashe mu kiringo gito y'iteleviziyo ya leta y'igihugu cya Pakistani, aho bayitegetse guhagarika programa zayo mu masaha yo mu mpera z'umunsi w'ejo kuwa mbere. Igipolisi cyararashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari mu myerekano bari bafise amahiri bariko bagerageza gushikira ikibanza umushikiranganji wa mbere abamwo. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq, Nuri al-Maliki, yari yemeje ko igihugu cya Iraq kizohinduka akaburi ku bagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihe yahimbaza ihabugwa ry'igisagara cya Amirli cyari mu minwe y'abagwanyi b'uwo mugwi. Al-Maliki yaragendeye igisagara giherutse kuhabuzwa cya Amirli ejo kwa mbere, akaba yemeye guha impera inteko z'igihugu cya Iraq zasubiye kwigarurira icyo gisagara zikagikura muri antunga mu minwe y'inyamaswa n'abicanyi. ibifungurwa amazi n'imiti ivyarajanywe mu gisagara ca Amili kuva inteko z'igihugu ca Iraq zinjiye muri ico gisagara ku munsi w'Imana mu vyarangije ikiringo ca mezi abiri ico gisagara cari mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State. Inteko z'igihugu ca Iraq zifashijwe n'abagwanyi b'abakurde n'abagwanyi b'abashit zarahabuje kandi ikindi gisagara ca Sulaiman Beg mu manuko bw'igisagara ca Kirkuk ejo kuwa mbere ico gisagara cari mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State kuva mu kwezi kwa gatandatu. Ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu manuko vyatangaje ko bizorungika intumwa mu gihugu ca Lesotho inyuma bisa na kudeta yabaye mu mpera zindwirangiye. Ivyo abategetsi bava mu ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika yo mu manuko SADC babitangaje mu nama yihutirwa yabereye mu gisagara ca Pretoria ejo kuwa mbere n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Lesotho Thomas Tabane n'abandi bategetsi batari bake. Muri ivyo biganiro vyari biyobowe na president wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ababigizemo uruhara barumvikanye ku kiranga minsi cyo guhagarika inama cyo kudagarika inama nshinga mateka.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru havugwa ku isi hutugejeho. Ubwo naho mu kanya rero hafi saa 12 utwibutsa ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Nyaruke noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Kapitaine David Kabuye wafashwe mu minsi ishize yagejejwe imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo aregwa icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kabuye ntiyahakanye ko atatunze imbunda gusa ngo yayikuye muri Kongo kandi ntiyigeze ayihisha. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe hagishakishwa ibindi bimenyetso. Ni inkuru mugezwaho na Asumta Kabuye.
Imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, Kapiteni David Kabuye wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yashinjwe icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu gihe Kapiteni David Kabuye yasezererwaga mu gisirikare cy'u Rwanda yatanze ibyangombwa byose yari afite bya gisirikare ariko ntatange imbunda, ko nta n'icyangombwa afite cyatanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko kimwemerera gutunga imbunda. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gufunga Kapiteni David Kabuye iminsi 30 kugira ngo atazatoroka ubutabera kandi ko ngo gufungwa kwe byajya bituma urukiko rumubona igihe cyose rumushakiye. Kapiteni David Kabuye yabwiye urukiko ko yemera ko yari afite imbunda yo mu bwoko bwa pistori kandi ko yayikuye mu ntambara abasirikare b'u Rwanda bagiyemo muri Congo, ko atigeze ayikura mu gisirikare cy'u Rwanda, ko iyo mbunda yimaranye imyaka 15. Kabuye yabwiye urukiko ko abasirikare benshi bagiye bazana intwaro mu gihe babaga bazambuye abo barwanaga ku rugamba. David Kabuye yavuze ko atumva ukuntu imbunda amaranye imyaka 15 kandi muri icyo gihe cyose ko atigeze ayihisha ibaye icyaha muri iki gihe. Yabwiye urukiko ko nubwo yasezerewe mu ngabo ariko n'ubu nk'inkeragutabara kigira uruhare mu kumutekano w'igihugu. Yavuze ko n'ubu bafite inzego zibakurikirana kuva ku rwego rw'igihugu. Kapiteni David Kabuye yabwiye urukiko ko iyo mbunda atigeze ayikoresha icyaha icyo ari cyo cyose kuko we azi amategeko agenga imbunda. Yasabye urukiko ko atabona impamvu zo gufungwa by'agateganyo. Mu magambo ye yagize ati ubushinjacyaha buracyashaka iki kindi ko imbunda nayitanze. Ati ninjye wayihereye inzego za gisirikare. Ati ntabwo numva impamvu yuko naguma muri gereza mugenda mutse mfunguwe nasubira mu bikorwa byanjye no kwirebera abana. David yanongeyeho ko n'ubundi ataranafungwa iyo agiye gusohoka mu gihugu asaba uruhushya mu nzego zibakuriye nk'inkeragutabara. Asaba urukiko kubaza ubushinjacyaha iminsi 30 rushaka ko bamufunga icyo buzaba bukora kandi imbunda yashakwaga yarabonetse. David Kabuye asaba ko yafungurwa by'agateganyo kuko afite aho atura. Anavuga ko bibaye ngombwa yashyiraho n'abazamwishingira. Cyakora mu bantu batatu batanzwe harimo n'umugore we Leto na Colonel Rose Kabuye nawe wasezerewe mu gisirikare, ubushinjacyaha bwe bwavuze ko umugabo n'umugore ari bamwe, ko nta wakwishingira undi. Abandi babiri basigaye ubushinjacyaha bwavuze ko butazi neza ubunyangamugayo bwabo, maze urukiko ruvuga ko ruzabisuzuma. David Kabuye avuga ko amaze icyumweru kirenze afunze, ko yabanje gufungirwa muri gereza za gisirikare nyuma za kujyanwa mu nkiko za gisivili. urukiko rwatangaje ko rurutanga umwanzuro warwo kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo ku munsi wejo isa 11 za nimugoroba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri inkuru. Tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi. Umurundi kazi afite ubushobozi. Ibi bivugwa na Cynthia Iteka, umurundi kazi uba mu gihugu cya Sweden. Ibi yabishingiyeho mu ndirimbo aheruka gusohora yitwa Ndi Umukenyezi. Cynthia hasaba abarundi n'abarundi kazi gufatana urunana muri iki gihe amatora yegereje ngo kuko umubyeyi ari umwe u Burundi. Ni mu kiganiro mwateguriwe na Tabita Mukamson.
Mu kiganiro cyacu uyu munsi twashimye kubayagira ku kamaro k'umukenyezi. Mbega umukenyezi na warashoboye. Cynthia Iteka, umwigeme w'umurundikazi aba mu gihugu cya Suède, arabitubwira. Abicije mu ndirimbo yiwe yerekana akamaro umukenyezi afise n'agaciro kiwe mu buzima bwa minsi yose.
Jewe ndi umuririmbyikazi kumbure ndacari muto mu mwuga wo kuririmba. Nkaba maze gusohora indirimbo zibiri, hariyo indirimbo nasohoye yitwa Uri Imana, ikaba yashoboye gukora umuntu yitwa Dudu ni kuri nga anyagira ndirimbo z'Imana. Hama hariho n'uyindi yitwa Ndi Umukenyezi, iyo tukaba twafashanije na Aaron Itunga, hamwe turafashanya n'uwitwa Fabrice Nzeyimana muri text.
Uyu munsi mu kiganiro cacu kuba ariko baratwumviriza tuza gushimikira ku mukenyezi w'umurundikazi Mega Cynthia. Ni kubera iki wahisemo kuririmba ku mukenyezi ngo Ndi Umukenyezi? Ni kubera iki?
Ego Ndi Umukenyezi ni nabishimye cyane kuko numva ko ari ikintu kinkorako. Ndi umwigeme kandi nkaba nakuze mbona abakenyezi je bakomeye cyane mu buzima bwanje. Mbona abantu biruka, mbona abantu bitaha abandi, mbona ukuntu by'ukuri umukenyezi uyu ufise umukenyezi akerebutse kandi arinda k'umuntu ashaka gushika kure. Hama rero ndiko ndarabivyerekeye igihugu canje, iki gihugu cacu Burundi. Kandi jewe nkuko kumbura batabizi je mba mu gihugu citwa Suède, simba ngaha mu Burundi. Rero ndiko ndaraba ibiriko biraba ngaha mu gihugu, narabonye ko by'ukuri dukwiye guhaguruka abakenyezi abigeme, tugashaka guhaguruka ukagira dushobore gufasha mu iterambere ry'igihugu cacu, kuko abakenyezi ni bo bantu bafite amaso hose kandi abantu bafite ingabirano bashobora gukora ibintu byinshi mu buryo butangaje. Muga kubera rimwe rimwe kumbure dufite ubwoba kubera dutinya ati mbega bigogenda gute, kandi tuse hari imico hari abatinya. Muga kumbure abashinga nahe bozo babona ko abakenyezi bashoboye, bozo bashira imbere kuko abakenyezi ni bashobora kuzana iterambere.
Sinza wo ducira ku mayange gatoya ukaturimbira gato iyo ndirimbo Ndi Umukenyezi iracari na ni nta nukwirasohoka ngo abantu banayimenye guze.
Ivyaremwe byose mwisi naco vyakoze naco vyatanze ngo bibuko biri ngo bisuko bisa mukuvuka umuntu siwe atori gitsina siwa hitamwo ninde yombira ubitanga ni muremiwe soko ya byose Ndi Umukenyezi.
Ego urakoze cyane Cynthia. Umuntu agerageje kumviriza ako gatoya, umuntu agerageje no kumviriza indirimbo yawe yose, ningi nuvuga umengo umuntu akuraba rwo kiri umukobwa kiri muto utarakura cyane nturahura n'ivyago nturanabona byinshi, mugabo umengo muri kahise hari ikintu ubona ku mukenyezi w'umurundi kazi nkumbure cyagutumye uririmba uri kuravuga ngo ni Imana na numwe ahitamo igitsina yobari nko kubagugwa ikubagugwa ry'abakenyezi wakuzibona mu Burundi canke wumvise ni kubera iki?
Oya hasico hari nkuko bivuze hari byo no banarabonye. Ego nacane cyane narabaye mu bindi bihugu, narabanye muri Suède, narabonye ukuntu abakenyezi ari abantu bakomeye cyane kandi bahi kibanza kandi bigatuma habiterambere. Hama ikindi naco naho ndi umurundi kazi, naho nkiri uvuga ngo ndacari muto, naho umuntu abari muto arashobora kuba hari byinshi amaze kubona, byinshi amaze gucamwo. Ego vyukuri nanje kuberaho nakuriye nakuze mbona nkuko nabikubwiye hari byiza abakenyezi bashobora gukora byaramaye ingoga bimpa inguvu, kuko bituma aho ndi mu gihugu mbayemo nanje sintinya ngo kubera ndi umwigeme nkiri muto iyo habaye ikintu kijanye n'icerekeye igihugu canje sintinya ngo ndi umukenyezi cyangwa ngo ndi umwigeme, ndahamagara abandi kugira by'ukuri twibuke igihugu cacu tubafate mu mugongo wabo babikeneye.
Cynthia, tumandanije n'ikiganiro cacu muri iki gihe amatora yegereje, uraboneje ngo ndi n'amatora hanyuma uruhara umukenyezi afise ni cyane, avuze ko umukenyezi afite agaciro gambaye, afite akamaro. Mbega umukenyezi z'umurundi kazi ko vyibonekeza yuko abakenyezi bataboneka cyane na cyane cyane muri rugamba rwa politique mbega wahamagarira gukora iki
je no hamagarira abakenyezi yuko icumwe wese afise ku mutima yoshobora gukora je nkunda kuvuga ati haje umuntu abaho rimwe ntabaho kabiri igikuru no gutangura bakagira ikintu biyumvamo kuko haje iyo uteye intambwe ibindi birakurikira bogenda bakafasha kuko I politique mu muziki mu bintu byose biba hamakenewe abantu kandi hakenewe ibitsina byose rero no bahamagarira vyukuri kugenda bagacana cyane bakabona ko baserukira igihugu ntitu nta byo gucagura nk'umwe ava hajya wundi aja hajya wundi akora bijya oya bacane cyane bakurikiza ukuri kuko je umukenyezi mvuga n'umukenyezi agwanira urukundo agwanira amahoro umukenyezi abona ko byose birangwanira urukundo kuko nziko uburundi twe twakuze twumva uburundi dushaka no burundi buzuye amahoro n'urukundo
igorika dusaba isinzi aturimbire kandi akandi gace gatoya k'indirimbo yiwe iyo ndirimbo ndumukenyezi nyine kuniyo twashimikiye ko cyane
ndumukenyezi ndabivuze n'inkomezi naremwe mu buryo butangaje fisi cyo vugana nje ndaje
nagaika jambo utekere bari ko baratwumviriza
no babwira cyane yuko imana ifise imigambi ku Burundi no babwira yuko twese hamwe twoshobora kuja hamwe tugakora kugira igihugu cacu gitere imbere kuko twese ico duhurije ko ni kimwe no Burundi umurundi akaba ari umuvyeyi none ngo naho abana babo bavuka batandukanye bagahura ku muvyeyi imwe baribagira ikiba cyose baga subira kuraba ko umuvyeyi wo muraba rero twese duhurire ku muvyeyi wacu Burundi hama dukore Burundi utere imbere
murakoze cyane Cynthia
n'ukuri mane guheza gera namwe murakoze
ningaha ikiganiro cacu uyu munsi kirangiriye Tabita Mukamusoni ni je niko ndakibashikiriza nkabandabike abantu ye nawe ubutaha
urakoze Tabita Mukamusoni kuri ikiganiro abagifungura ama radio yanyu iyi mwumva ni radio ijwi rya America yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresse ikurikira ni www.vewanews.com/centralafrica mwatugezeho kandi ubutumwa bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com no kuri Facebook mwakoresha ijambo radio yacu vewa Muri Repubulika ya Centrafrika hakomeje kuvugwa umutekano muke mu murwa mukuru no mu mpande zinyuranye z'igihugu. Ababyiboneye bavuga ko abarwanya b'abayisilamu barenga 200 bahunze umurwa mukuru berekeza amajyaruguru y'igihugu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Mashimango Abubakar umushakashatsi w'umunyarwanda warumaze igihe akorera muri icyo gihugu
Bwana Mashimango Abubakar mumaze amezi mukorera muri Centrafrica mukora ubushakashatsi murebye mushingiye kubyo mwabonye muri Centrafrica Bwana Mashimango mubona ubu amahoro yakira igihugu ameza ate mwatubwira ko Centrafrica ubu ihagaze ite
muri rusange twavuga ko ibintu bitakimeze nk'uko bya bimeze mu mwaka w'2013 kuko nubwo nta ntambara mu buryo buziguye igihari cyangwa mu buryo burambuye igihari ariko ikibazo cy'umutekano cyo kiracyaringwa abahizi kuko uretse gukozana n'imitwe hagati y'abarwanira ubutegetsi nibyo byo ntibikiriyo ariko hagati y'imitwe yonyine y'ingabo yitwara gisirikare harimo gusubiranamo kibyabaye ejo bundi mu minsi ishize mu mugi witwa Bambari ariko iryo subiranamo rikaba ridashingiye ku madini nk'uko byari bisanzwe rikaba rishingiye ku moko hagati y'abaturage bitwa mu bwoko bwitwa bo bagura n'abapede kandi akaba n'ikindi kibazo hagati y'abantu baraka bonye nabo isubiranamo kuko ubwabo batumvikana ku mishikirano ku byavuye mu mishikirano yavuye I Brazzaville
hari ingabo z'amahoro hari zavuye mu Rwanda hari zavuye mu Burundi hari n'izindi zavuye mu bihugu binyuranye murebye ingabo zavuye mu Rwanda no mu Burundi mwazibonye mute
mo zitwaye neza ku buryo navuga by'umwihariko ingabo z'u Rwanda kuri ubu ngubu ntabwo navuga ko zifite amanota meza kuri ubu ngubu zifite amanota meza haba uburyo abaturage bazivuga cyangwa cyane cyane ko akenshi ingabo z'u Rwanda arizo zirinda abanyacyubahiro benshi ingabo z'u Burundi nazo zivugwa ko zifite ubutwari kandi nta kibazo rwose zitwaye neza ku zifite n'ishuri icyo bita image ziza mu batura haba baturage haba no mu bayobozi cyangwa mu muryango mpuzamahanga.
Bwana Mashimango, mushingiye ku bushakashatsi mumaze iminsi mukora hariya muri Centrafrica, mubona nk'uko hari bamwe babivuga Centrafrica ishobora kuba yacikamo ibice bibiri, amajyaruguru y'abayisilamu n'amajyepfo y'abakristo, ni ibintu mubona byashoboka?
Nge navuga ahubwo ibice bitatu.
Bitatu?
Nge navuga bitatu kuko nk'ubu ngubu nge ku bwanjye nkurikije ibyo nabonye ni uko ubu ngubu hari ibice bitatu mo ntabwo byemewe n'amategeko cyangwa bizwi ku by'umwihariko, ariko ukurikije uko igihugu giteye ubu ngubu kuko hari igice kigenzurwa n'abitwa abasereka bitirirwa ngo n'abayisilamu ariko batari izo inshingano zabo, hari igice kirimo ingabo za LRA, hari n'igice kirimo abanti banaka kandi ikaba ari cyo wenda guverinoma tuvuge ifiteho uruhare. Ubwo urumva ibyo bice bitatu rero birashoboka kuri ubu nabo ko igihugu kigabwemo ibyo bice bitatu, ariko ibyo bavuga ko bishobora gucikamo ibice bibiri birashoboka muri politiki ntabidashoboka, cyane cyane ko ariko ari imiryango mpuzamahanga hari n'abanyacentrafrica bo ubwabo ntabwo babyifuza. Ikigendere ubungubu ni ukugira ngo Centrafrica igumane ubumwe n'ubusugire bwayo.
Mugarutse kuri iyo ngingo y'ubumwe, ubusugire n'igihugu kimwe mukomojeho Bwana Mashimango, kugeza ubu se icyo mubona kibuze abanya Centrafrica bagira bati twifuza ko iki kintu cyadukorerwa, ni iki murebye uko amakimbirane n'intambara byagiye bikora mu bindi bihugu?
Nta muti navuga baguette magique ibaho yo kurangiza intambara. Intambara umuntu azi ko ayitangira ariko kuyihosha biragorana. Kibuzi ni kibura mu bindi mu zindi ntambara zose tubibuka. Ntabwo n'ikibazo cyari cya Centrafrica kuko iyo turebye ukuntu muri ubu ngubu muri ibyo byasubiye inyuma, uribaza abagiye ota niba nawe utibeshye, urebye ibirimo kubera muri Iraq ubu ngubu nabyo, uribaza niba Abanyamerika batibeshye cyangwa muri Afghanistan. Ni ukuvuga ko intambara kuyitangiza biroroha ariko kuyisoza kuyihosha bikagorana. Muri Centrafrica rero nge numva ntabwo abantu bakwiye bakugeza kuko ibintu biri kujya mu buryo bw'uruburo, gusa ntabwo bigenda nk'uko abantu bakabyifuje. Hagomba kwihangana no ko umuryango mpuzamahanga warushaho gushyiraho ingufu kugira ngo icyambere kigomba gukorwa ni uko leta yagombye gusubiraho ikagira ingufu za leta, icyo bita le pouvoir régalien, zigasubiraho hakabaho igisirikare cya leta, bagashyiraho inzego z'ubutabera, bagashyiraho leta igashobora kugenzura uturere twose tw'igihugu, hanyuma noneho n'igipolisi kigakora umutekano ukagaruka gahoro gahoro, ubwo wenda igihugu kigasubira ubusugire n'ubutunganye bwawe n'ubutungane.
Ndabashimiye cyane Bwana Mashimango Abubakar, ni umushakashatsi yaramaze igihe amezi akora ubushakashatsi mu gihugu cya Centrafrica.
Urakoze Etienne Karekezi kuri iyi nkuru. Nk'uko bisanzwe muri uyu mwanya, Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Haciye hafi imyaka itatu kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'2011, aho Abanyelibiya bahimbaza umunsi mukuru igihugu cyabo cyikukira ubutegetsi bw'igitugu bwa Muammar Gaddafi. Icyo gihe abantu batandukanye bava mu mihingo yose bataravye intara baturukamwo, amadini yabo, ubwoko canke ivyumviro vyabo vya politike vyabatandukanya, bahavuye baja hamwe mu mugambi wo kwikukira ubwo butegetsi. Nyuma y'amezi atari make y'intambara kimwe n'urufu rw'abantu batari bake, haragezaho Abanyelibiya basa n'abari bagiye gufata inzira nziza, yamara ntivyaboroheye. Imigwi yari yarigeze kuja hamwe mu ngingo yo kugwanya umwansi bari basangiye yahavuye icanamwo itangura kugwanira inyungu zabo. Nubwo byatanguye kugenda uko, igihugu cabandanyije gusa n'igitera intambwe gitegura amatoro y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2012, kumwe na yakurikijwe y'abashinga amateka mu kwezi k'8 muri uyu mwaka w'2014. Kuva mu kwezi kwa gatanu, nyuma y'imyaka itanu y'uruhagarara mu gihugu, ubwicanyi bwagiye bwiyongera. Ibengazi igandagurwa ry'abategetsi kumwe n'ibitero ku basirikare ba leta byarabandanyije nyuma yaho uwahoze ari umukomanda mu gisirikare cya Libya Khalifa Haftar atanguye kugira ibitero ku migwi y'intagondwa z'abayisilamu mu gihugu akavuga ko ari igikorwa kigamije kugwanya abayisilamu yagereranyije n'inyamaswa mu kiganiro yatanze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu nyuma yaho mu kwezi kw'indwi niho imigwi y'abagwanyi batumvikana batanguye intambara bagwanira ikibuga cy'indege impuzamakungu cy'i Tripoli nyuma y'indwi zitanu batana mu mitwe hapfuye abantu amajana n'amajana hasenyagurika inyubako z'igihugu zifise agaciro kama miliyoni n'amamiliyoni mu gitero cyatumye umugwi ukorana n'uwa Operation Dawn ufata icyo kibuga cy'indege. Iyo migwi ikorana na Operation Dawn yashishikaye gushinga leta nshasha itemewe n'iyari hasanzwe intambara n'ubikabibandanya mwitangazo ryashikirijwe na leta zunze ubumwe za Amerika yifatanyije n'ubufaransa Ubudagi, Ubwongereza n'Ubutaliyano baraneguye bivuye inyuma ubwicanyi n'uruhagarara rugenda rwiyongera i Tripoli, i Benghazi n'ahandi hose muri Libya. Ivyo bihugu bitanu vyose birasaba imigwi yose muri Libya harimo leta n'imigwi yabitwaje ibigwanisho guhagarika intambara bakaja hamwe mu nzira ya demokarasi bagahagarika ibyo ari byo byose biteye kubiri nayo. Iryo tangazo rikavuga riti turashigikiye ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu bigamije gufasha igihugu cya Libya gufata iyo nzira ya demokarasi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyote turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu by'igice cya mbere, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi. Fidel, umwanya ni wawe.
Urakoze Jenny, cyote mwakurikiranye amakuru twabashikirije. Twabwiye ko umuyobozi mukuru ubashaka kuyongora ku gihugu cya Ukraine yatangaje ko yiteguriye kuganira ivyerekeye guhagarika ingwano no gukaba abanyororo mu biganiro by'amahoro mu gisagara cya Minsk. Inshuro ya mbere ibiganiro yarangiye ejo kwa mbere atantambwe ziboneka zishyitswe ko. Kuyindi nkuru twabwiye ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Pakistan Nawaz Sharif yasubiye kwanka gutanga imihoho naho yaremewe mu kiringo c'iminsi itari mike n'imyerekano y'abiyamiriza leta ku mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad. Tegekanijwe ko abashinga amateka mu gihugu cya Pakistan bahura mu ikoraniro ry'inama nshinga amateka no munsi wa kabiri mu bisa na kigoro ko kurondera gushigikira Nawaz Sharif. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano baracumitse mu gice cyo hagati ku mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad mu kiringo kirenga indwi zibiri. Kuyindi nkuru twababwiye ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Nuri al-Maliki yiyemeje ko igihugu cya Iraq kizohinduka kaburi k'abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihe yahimbaza ihabugwa ry'igisagara cya Amirli cyari mu minwe y'abagwanyi b'uwo mugwi. Al-Maliki yagendeye igisagara giherutse guhabuzwa na Amirli ejo ku munsi wa mbere akaba yemeye guha impera inteko z'igihugu cya Iraq zasubiye kwigarurira icyo gisagara zikagikura mu minwe y'inyamaswa n'abicanyi abo bakaba arabo mu mugwi Islamic State. Tongeye tubabwira ko ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu manuko vyatangaje ko bizorungika intumwa mu gihugu cya Lesotho inyuma y'ibisa na kudeta yabaye mu mpera zindwi irangiye. Ivyo abategetsi bava mu ishyirahamwe ryo gufashanya ryo mu karere ko muri Afrika mu manuko SADC babitangaje mu nama yihutirwa yabereye mu gisagara cya Pretoria ejo kuwa mbere.
Abo twari kumwe kubakurikira ku mirongo migufi ibiganiro byacu naha bihagarariye kubatwumvira kuri FM mwenda bararitse mu kanya guhera saa 12 kubadukurikira kuri FM mu Rwanda muze gukurikira ikiganiro muri sanga ku ijwi ry'Amerika. Icyo kiganiro ni mu kanya gato cyane. Nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Aida Muren washyize hamwe ibiganiro. Amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo aho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Mugira amahoro y'Imana n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.